bandanye kumviriza ijwi rya Amerika. Ndabaramukije nshuti bakunze muteze amatwi ibiganiro vy'ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Nongera ndabaha ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara muri studio ya 18 muri kumwe na Jewe Diane na Hazo.
Abashitse naho baca bazimba cyane kubera abone ko atandi bizozana atasoko tuzorema ngo tubironke aho inzara yatwishi yatunonosora.
Turafise amakenga kuko abarimye batarimye n'abasomyi ntibazoronka ingene basoma bizozimba cyane.
Aba ni bamwe mu banyagihugu muri komune Muramvya y'intara ya Muramvya nyene bavuga ko ingingo y'uko atantara zihanahana ibifungurwa n'imbuto iboheye mugunga barimye. Ku ruhande rw'abasumi amakenga y'uko ibiciro by'ibifungurwa bizoduga umwanya n'umwanya ni yose nk'uko muza kubyumva handi hato. Ariko imbere y'idonido iyo nkuru ndabemere n'izindi ndabafitiye mbanze ndababwire muri make kumwongere wa Ecclesia Catholica Papa Francis aza gushika mu gihugu cha Colombia kuri no wa gatatu mu rugendo rw'iminsi itanu nk'uko yavyemereye ico gihugu mu ntango z'umwaka wa 2016 kuni cashika ku masezerano ahagarika intambara azokigendera. Mwibuke ko haiza mezi make abarwanyi b'umuhalifa FARC basinya amasezerano y'amahoro na leta ya Colombia yahagaritse intambara yari imaze imyaka irenga 50. Nyenubwiranda Francis na Vaticano baragize rero uruhara runini muri ivyo biganiro kugira ngo amahoro asubire kuyagwa muri ico gihugu co muri Amerika yo mu manuko. Naho go rugendo rushimikiye ku mahoro, Vaticano ivuga ko hari ibindi birenze ivyo rushize gushora gushika ko muri ivyo hakaba harimwo kurwanya ubwicanyi nk'uko bishekirizwa n'intumwa ya Papa mu karere ka Amerika yepfo Guzman Caricuri. Umukuru w'urunani rassemblement w'abanyepolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi muri Republika iharanira demokarasi ya Congo Felix Tshisekedi yasavye abo bafatikanije kunga ubumwe gusugereza perezida Joseph Kabila gushikaho yomoka hagatanga ubutegetsi imbere y'uko umwaka wa 2017 uhera. Mu kiganiro yahaye amenyesha makuru kuri no wa kabiri, Tshisekedi yamenyesheje ko atabindi biganiro biteze kuzojamwo n'ubutegetsi. Tshisekedi akabona ko hakwiye kuba ukubisikanya k'ubutegetsi no kubohora igihugu imbere y'itariki ya 31 z'ukwezi kwa 12 muri uno mwaka turimo. Republika iharanira demokarasi ya Congo tukibutsa kwiri mu ruhagarara rufatiye kumvo za politike gwatewe no kuguma k'ubutegetsi kwa Kabila inyuma yaho ibirongo bibiri yemeregwa n'ibwirizwa nshingiro y'ico gihugu birangiriye itariki ya 20 z'ukwezi kwa 12 hari muri 2016. Radio ya Amerika muratwumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika iharanira demokarasi ya Congo ko ari kugataka ku Rwanda. Namwe bwe turabaramukije kandi turabahaye ikaze muri ko mutwumva ku mirongo ya FM 104 n'ibice 3. Mushobora kandi kumva iganiro vyacu muce ku rugaga rwa internet ari yo wezi 3 akaburungu radio ya Truvewa akaburungu.com na ku rugaga rwa Facebook adresse ya Truvewa radio ya Tru. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Wanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika iharanira Demokarasi ya Congo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ndabahikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara. Abanyagihugu muri komune Muramvya y'intara ya Muramvya nyene bafise amakenga yuko batazoronka imbuto zo gutera mu gatasi kimirije. Ayo nayo akabafatiye hanini kwizimba ry'ibifungurwa hari navyo basanzwe bikora ko igihe yakenewe imbuto no kudahanahana ibifungurwa hagati y'intara. Umunyamakuru wacu Diane Ndonse mu ntara ya Muramvya atubwira ivyinshi kuri ino nkuru.
Bamwe mu barimyi bo muri zone rya Rusera ya komine Muramvya baratanguye ibikorwa byo guhanda bitegurira iteragira ry'imbuto zo mu gatasi ko muri kuno kwezi kw'icenda. Ariko bavuga ko bari mu maganya yo kutaronka imbuto zimwe zimwe bivuye ko umwimbu wo mu mwaka uheze utagenze neza. Aba barimyi bavuga ko ibintu byunyurwa nuko izo mbuto zizimbye aho boziguriye. Isiguro baryo zimba hamwe ningingo bavuga ko yafashwe n'abarongo intara ya Muramvya yo kudahanahana ibidandazwa n'izindi ntara
mu ntara ariho amategeko yuko utazura kuzana ikintu ukuye mu yindi ntara uzane mu yindi ntara udandaza nyo bigore kuronka ni buto ngo ntuzurusha kuronka ibigori cyangwa ibiharage nk'umwaka muri ntara ino twamuse ibiharage bizogorana abitera ndabazo bironga
abashitse naho baca bazimba cyane kubera abone ko atandi bizozana tasuko tuzorema ngo tubironge ahinzara yatwishira tunonosora
turafise amakenga kuko abarimye batarimye n'abasumye ntibazoronka ngene basumye bizozimba cyane
ariko rero buramatari w'intara ya Muramvya Emmanuel Niyungeko arahakana ko batigeze babuza ihanahana ry'ibidandazwa n'izindi ntara icyo bikoze avuga ko bahimirije abanyagihugu ibijanye n'itunganywa neza ry'umwimbu mu ntumbero yo kudasesagura kukaba nkako abadandaza ahanini basigura ko ikena ry'imbuto muri iyo zone rishobora kuva ku izimba ry'ibiciro ry'ibidandazwa iryo basigura ko imvo ari amakori y'umurengera batanga uyu numwe muri bo
ngiye kurangura naho birangura bizimbutse yubikuye byabonetse kuva twetwe ntatwe twaronse kumahera ubiguze igiciro icongerwa nuko amahera ugende ari hamunzira intara yari yose renganya uri hamahera ubushitse ngahana nabaranguye kugihumbi ikiro cy'ibiharage ushika ngaha ukirihe nk'amajana 300 numva uje dushya ku 15 usanga ibintu bizihimbye kibaze ngo bigure neza kuko namahera nabo ntaba bavise
uyu mudandaza abandanya saba ko nyabuna bogabanirizwa amakori
twebwe ikori twayitanga kuko uri kuradandaza ntanzu ushobora kudandazamo dutanga dusibitase umaze genda uwo muntu nyene uguriye abafisi kitase none umaze gutanga kitase hose ukariha urumva muzana aho ukoroheza kugira ushike utarishe nk'ubuje ndavuye mu ntara ya Gitega nshizi murambya ndari shitse hahari ndandariza ndari ndi shantu hatatu none umva bo banyoroheje gute
ariko naha nyene buramatari w'intara ya Muramvya avuga ko amakori atangwa nkuko amategeko abitegekanya kandi ko kubwiwe atavuna nkuko bivugwa tumenyeshe ko zone rya Rusera isanzwe itarimwo ibitegwa mbumbarugo ahanini abanyagihugu baho barima igitegwa cibiraya hamwe n'ingano ari naco gituma buramatari w'intara ya Muramvya asaba abarimyi muri rusangi kugwiza umwimbu Emmanuel Niyungeko asigura ko vyofasha ko abanyabujumbura basanzwe basumira muri iyo ntara batamarira ibidandazwa abanyagihugu
kumbure izimba ry'ibifungo byoboneka mu ntara ya Muramvya kuri gicanke kiriya ivanwe ku ntara ya Muramvya isanzwe yegera igisagara cya Bujumbura nayo isanzwe igaburira rero igisagara cya Bujumbura kuryo bushimishije kuko ku minsi y'amasoko tubasanga hari amamodoka menshi cyane yaje mu gisagara cya Bujumbura ndetse n'amasagara cya Gitega baza kurangura ibyo kurya mu ntara ya Muramvya nitwo bibima ariko kumbure uko kuntu hazaba bisaba benshi kumbure ariko usanga bafite uburyo bwinshi burenge bwene gihugu mu ntara ya Muramvya rero umunyagihugu agurisha ko abona amafaranga aboneka gutyo twosaba nuko kumbura bene gihugu bacu abo bananya kugwiza umwimbu gusura kugira ngo turabe yuko aboza gusuma abashe kuronka ibyo basura bishimishije gusumba yebo byo twagwana bafite uburyo bwinshi gusumba bene gihugu mu ntara ya Muramvya
muri rusangi abanyagihugu bo mu ntara zitari nke bafise ikibazo cy'imbuto bivuye ku ruzuba rwatikije imirima mu mwaka uheze ariko intara ya Muramvya iri mu zari zaronse umwimbu kuko isanzwe yegereye ikibira mu ntara ya Muramvya Diane Ndonse ijwi rya Amerika
urakoze Diane Ndonse kuri uwo muco duhaye tuve ngaho mu ntara ya Muramvya dukubitire mu ntara ya Cibitoke aho kuronka amazi ari nko kuronka umuzi wibuye Evariste Nzikobanya nka akora ijwi rya Amerika mu ntara ya Cibitoke Evariste mwiriwe
mwiriwe neza Diane
ubwo ukeneye bw'amazi maze igihe kingana gute ngaho mu ntara ya Cibitoke
ubwo ukeneye bumaze ukiringo cy'ukwezi kirenga aho mu ntara ya Cibitoke ariko nkuko abanyagihugu baho babivuga bavuga bati amazi ariko aracika heza imyaka myinshi ndetse rero mu gihe cy'ingo bigaca byunyuka aho mbere gucika ubu kugira uronka amazi nkuko umwaruhije kugwa mukuru w'intara ya Cibitoke ari nko kurondera umuzi w'ibuye
ni mu mugwa mukuru wa ntara ya Cibitoke canke no mu yandi makomune ategereye mugwa mukuru naho ico kibazo kiriyo
mu yandi makomine nka Buganda isanzwe iri mu kiraya aho nta bukere bw'amazi buhari amazi araboneka kuko azavuye hejuru mu makomine ya Mugwi ariko mu rugombo ku mugwa mukuru w'intara ya Cibitoke hasanzwe haba n'abantu benshi amazi arakenye biri baboneka ko n'amabombo yumye yagadutse kera cyerekana yuko rero ubukene bw'amazi ari ntangere nuko abantu babona bagirira bafite amabido n'ibidumo n'indobo bagenda kurondera amazi aho yapura kure cyane yimba ku mugwa mukuru w'intara cy'ibitoro.
Evariste ni igiki none kibuza yuko ayo mazi ari mu Zarugombo ari mu Zabuganda Rugombo ahagera?
Ikibuze kugira amazi ashike ngaho ku mugwa mukuru w'intara cy'ibitoke nyine n'abanyagihugu bibaza reka n'abagije intwaro yo hasi bavuga bati icyo kibazo cyarabungitswe hejuru muri regidezo no mu butegetsi bw'intara cy'ibitoke ariko gushika n'ubu babona ko icyo kibazo kitaratorerwa umuti naho bavuga bati twe twaronse umuhango yuko rero bagiye kurondera amazi mu makomine ahanamiye icyo kiyaya cy'intara cy'ibitoke aha bakaba bari biteze amazi aturuka za Bukinanya na Mabayi na Murwi na Mugina gushika n'ubura ariko bakavuga bati ayo mazi nadushikire kugira ngo dushobore guhangana n'ibiza by'amazi yadutse kubera isuku rike.
Ni igiki kiriko kirakogwa hanimba hari n'ingaruka mbi zimaze kwibonekeza uziduciye ku masonga?
Ingaruka mbi zishobora kwibonekeza ni kidashobora cyatumye gitongora mu mapreze abanyagihugu bo ngaho mu Rugombo ku mugwa mukuru w'intara cy'ibitoke rero bakavuga bati n'ubu aho imvura itasurira kidacakorera kirashobora kwaduka nimba atagikozwe. Twegereye rero umuhanuzi mukuru wa Buramatari w'intara cy'ibitoke akaba yatwishyuye yuko batareza amaboko uburongozi bw'intara cy'ibitoke cyo kimwe n'ishyirahamwe regidezo risanzwe ritanga amazi bavuga yuko bariko barakora ibishoboka byose kugira ngo amazi ahakenye aho umuntu aracitoke ashobore kuboneka mu maguru mashya.
Urakoze cyane gose Evariste Nziko Banyanka, iyo nkuru turaza kwigaruka ko mu bundi buryo makuru yacu yo hanyuma.
Murakoze nawe.
Ijugi Amerika turabandanya n'ikiganiro iwanyu mu ntara. Ikibazo cy'uburozi kiragisibije mu ntara ya Ruyigi. Abagira kuri bane ni bamaze gupfa nyuma yaho baririye uburozi mu mpera z'indwi iheze. Abari ubwo burozi bose bari hagati ya 30 na 40. Umenyeshamakuru wacu Fidel D'Antoine Sabimana niwe yacijya nino ino nkuru.
Huko twabwiwe n'abanyagihugu ba ku mutumba wa Gasenyi zone Busoro komine Bweru intara ya Ruyigi, abanyagihugu bari ubwo burozi baburiye ku munsi wa gatanu w'indwi iheze. Bavuga ko bari bagiye ku rubanza rw'ubugeni rwa Mufitiye Gregori wo ku mutumba wa Gasenyi aho yararamutse ashingira umuhungu wiwe. Abambere batanguye kuremba ku munsi wa gatandatu aho babiri muri abo bavuye bacikanira ku ivuriro ry'i Busoro ku munsi w'Imana. Ubwira gatatu amakuru twarose avuga ko yacikaniye ku ivuriro rito ry'Inyarunazi aho yari karavurirwa. Ku ivuriro ry'i Busoro niho twasanze batatu mu bahagwariye baratubwira uko byagenze. Niyo Nizige Joseline aratubwira uko yafashe.
Muse nangura kuvyumva tuye mu rubanza ari kuwa gatanu ariko nafashe kuwa gatandatu wa saa tatu. Tanguye kumva ndibwa mu nda nkameneka umutwe. Ndabwira mama tuwari kumwe n'indagiye kuryama numva atari heza. Mama muhetse umwanya ntangura kuvomise kumuguma ndemba muganga ifatwa naranumva imbeho nkategetwa nkumva umengo ni malariya.
Nije imbere Donata arikeka ivyo yanduyemo.
Ngerageje kuraba ukuntu twafashe abantu benshi banyoye inzoga yitwa impeke nibo usanga menga nibo bashekishwe cyane. Abandi banyoye izindi turumva ko mu nyuma bavuga ko bamerewe nabi ariko bo ntibyabaye grave cyane.
Uwikwekwa gutanga ubwo burozi yavuye amenyekana apfa kurara Benedigito mubanyi wa Mufitiye Gregori yari karashingira umuhungu wiwe basanzwe bafitaniye amatati y'amatongo. Habarugira Radio Medi umuforoma yakiriye abo bagwayi yatubwiye uko baje bameze.
Abantu bashyitse ku munsi wa gatandatu saha dive z'ijoro haje barivuga mu nda bacibwamo bongera badaho tugerageza kubaha imiti turabavura mugabo gucibwamo ibihumbi byiyongera haheva haza kindi cyumviro kivuye mu banyagihugu bahaka tubaha imiti tubira yuko hari ibintu byo mu Kirundi. Ibintu badava byari ibintu bimeze nk'ibihimba byinshi bagize bazagize ingorane. Hariho n'ibindi n'indi produit tutashe kumenya neza yari imeze nk'amakoto.
Inyuma y'iby'ubuganga bwa kijambere kuvura abagwayi byavuye bihindura isura.
Ijyo ku mugoroba niho haduka umuntu yemerera yuko yoba yarabaroze. Niho rero kintu cya mbere yatubwiye nuko kuko ari ukubagombora kugira ngo umuntu asigaye atarapfa ntabagipfa. Rya miti muhabonye yizanye byose abamoya z'ijoro araza yevuga uti impande yacu ibintu by'ibivuva bizanye mu gasashi aravutiye umuti baranywa bose arabahereza. Nyuma mu gatoni n'ababagije kuva buca amaze kugenda kabi gucibwamo kabi mugabo kuva ku munsi wa gatandatu kwa mungu 3:35 yahaca niko biriho kubitwara yete bacibwemo badaho.
Ivyo wa muforoma avuga biremezwa n'abagwaza.
Urumva baba baramuzanye hano bamushikanye baramubaza ati none wewe aba bantu urashobora kubagombora. Ngwe ko ndabakombora agira none wewe nta muntu asubira guhera. Ngwe ya kwakira uyu muti ngo bawunwe ndewe ndabakomboye ngo nta muntu asubira guhera.
None avuga ko ari abarogeye.
Yavuga yuko atariwe ngo atari bo yahama wihama uwo mubanyi.
Ngendaba nka Egide umukuru wa zone ya Busura ati
uyupfa kurara yarabyiyemereye atanko nariko hama gushikaho byose tubibona ku mugaragaro arabigira mbona nkubone arahana umutabo bantu arabagombora n'ubu nta urasubira guhwera kandi yariyemereye yuko atamuntu azosubira gupfa.
Inyuma y'umuhinga muntu wa kabiri Sahushi Modesita umukenyezi wapfa kurara Benedigito yafashwe n'abanyagihugu aho bamusanganye intunduguru nyinshi mu mufuko. Abanyagihugu bamutegeze gusigura amatu y'ibivuvu afise muri uwo mufuko maze amenyesha ko ari imiti yo kuvura abantu. Nk'uko twavyiboneye abanyagihugu bamutegetse kurya ivyo bivuvu nawe abirengerako. Inyuma y'amasaha abiri Modesita Sahushi yaciye yigorora arasezera isi. Umugabo we yemerewe ko ari we yatanze ishano rirembeje abantu bashika 40 benshi bagizwe n'ugwaruka aracyafungiye ku biro vya zone Busoro kugira ngo amatoza abandanye. Ibweru muri komine ya Ruyigi mu seruko bw'u Burundi Fidel d'Antoine Sabimana ijwi rya Amerika.
Bakoze nawe Fidel d'Antoine Nsabimana. Tuvere rero ngaho ibweru duce dukubitira gato nya muri zone ya Kivumu iyo nayo ikabiri muri komune Mugamba y'intara ya Bururi mu Burundi. Aha abanyagihugu bo muri ako karere bahanze no kubura ivuriro n'ibitaro biri hafi kwera rero ubukene bw'amabarabara meza n'imisozi ihanamye. Abagwayi batabarizwa hakoreshejwe inderuzo bigatuma bashikira umuganga barembye nk'uko muvyumva mu nkuru y'umunyamakuru wacu Chrissy Munezero.
Dutwaye umuntu arembye cyangwa afashwe mu ijoro tumutwara ku nderuzo.
Komine Mugamba ni imwe mu makomine agize intara ya Bururi. Kuhashitse ubwa mbere abona hari imitumba miremire ariko imwe imwe nta biti byinshi iriko biturutse ku miriro hamwe n'inkukura. Iyo komine ya Mugamba igabuyemo amazone atandatu yose afise amavuriro mato mato kiretse zone Kivumu. Bukebuke Alexi ni umuhanuzi wa musitantere ajejwe intwaro n'imibano muri komine Mugamba.
Zone ku zone hari ivuriro mugabe hari zone imwe rero itaruzura itararonka ivuriro ku banyagihugu barashivuza ku yandi mazone aho begeranye. Urumva abanyagihugu rero bo muri iyo zone birabagora ko ari usanga hari abagenda ibirometero birebire ugasanga mbere bariko baranaja no kwivuza mu mavuriro yaba begereye mu yandi makomine atari no muri no komine yacu.
Cyo kimwe n'abandi Barundi abanyakivumu barakikwa n'amagara bagakenera kwitura muganga.
Nitwa Mparabanyi ndagwaye ukuguru kurandya gota kubyimba ha rero nikweze cyanke bandahitse nkajya kwa muganga araho bamputunini nkagira mitende buhoro buhoro.
Uyu giye kwa muganga uja he?
Njinya kasasa cyanke muramba.
Urahashika none?
Haraho bandarika byanse barandarika bikunze ko ntumbagira nkagenda
ngashika. Ariko kugirika.
Gutarika bandarika ku ndi ruzo batwara ku muntu agwaye.
Muhoro ugira impunge gako bahava banyerera bakagutura hasi.
Ah none hari ukundi none ko atakunda ugira uko ubugwaye.
Abanyakivumu ngo baragira ingorane iyo hageze gutabariza indembe.
Imodoka ntishobora gushika ngaha atari muci. Iyo haba mu rushana imvura iri kwiragwa ntibashobora gushika ngaha. Gushikaho umuntu yivuze. Tugira ibirometero bishika nka 30. Dutwaye umuntu arembye cyangwa afashwe mu ijoro tumutwara ku nderuzo. Bwa bunyerere nibwo buca butubangamira.
Umukenyezi yibungenze amushira ku nderuzo.
Nk'iyo atagiye hakiri kare nyine wagenda agiye kwa ramitara amufata mu gihe mufatiye nk'ino ari muhira bagenda bamutera nk'uko nyine ku nderuzo.
Nayo ngo hamwe wokwegereza ivuriro abo banyakivumu wo kwiruhutsa.
Byomfashanye ni we ndi hafi ko ntumbagira ngashikaho n'ingoga.
Ku bwacu ibitaro byo tubaha gufi. Bagaheza bakaduha abaganga bakaduha n'imiti kwiye ico naco ni kuba ca leta niyo yodufashe.
Mu ntwaro ngo ariko araraba kugene inyubakwa y'iryo vuriro ryo mu Kivumu yoherahezwa bakamenyesha abo barongoye ko batayobewe ingorane bagira iyo hageze kwivuza.
Birashika ari nk'umugwayi urumva muri ico gihe kubera hari hasanga ata mabarabara ari hashika kubera imitumba usanga imisozi imitumba yo muri komine Mugamba hari itorohereza ahantu hashobora guca ibaraba. Nico gihe abanyagihugu barahita bakamuterura ari umwukwayo bakamushikana ku ivuri. Muri kazoza twe turafite umugambi w'uko twokubaka ibitaro byo kubakwa ngaho muri ino komine ya Mugamba.
Iyo komine ngo irakeneye kandi ko igitigiri c'abavuzi bahakorera cokongerezwa eka ngo boshima kuronka n'ibitaro vyegamiye komine Mugamba. Kuko gushika ubu abagwaye cane bitura ibitaro biri Matana canke naho bakishikira mw'ijenda. Chrissy Munezero mu Mugamba kubw'ijwi rya Amerika.
Krisi Munezero arakenuye. Kuri uno wa kane, impunzi z'Abarundi za mbere zo mu ikambi ya Ndutiri mu gihugu cya Tanzania vyitezwe ko zizotangura gutahukanwa mu gihe rero abagera kuri 12,000 bamaze kwiyandikisha ko bashaka gutahuka. Hari uwundi muce wemeza ko hataragera. Umenyeshamakuru wacu Yarusha Pierre Claver Niyonkuru yavuganye n'izo mpande zose kugira ngo twumve iyi myiteguro igetse.
Iyo nama yabereye ku mugwa mukuru Dar es Salaam yari yitabwiye n'umugwi nyabutatu ugizwe na leta ya Tanzania, leta y'u Burundi, hamwe n'ishami mpuzamakungu HCR ryita impunzi. Inyuma y'iyo nama, umushikiranganji w'intore hagati mu gihugu muri Tanzania, Muiguru Nchemba, avuga ko uwo mugwi uzotangura gutahukana impunzi za mbere kuva itariki 7 z'uku kwezi kw'icenda. Muiguru amenyesha ko leta yiwe icikora ari gutahukana impunzi kugushaka kwazo.
Na nilipoenda nilikuta misururu mirefu wakijiandikisha kwenye kambi moja kwa zaidi ya watu 100 mpaka 200.
Ati gihe nagendere kambi imwe gusa nasanze mirongo miremire y'abiyandikisha bashaka gutahuka. Ku munsi yiyandikisha abari hagati y'ijana n'amajana abiri. Igihe najayo hari yamaze kwiyandikisha abarenga 800. Mu minsi mike nk'indwi imwe gusa iheze mvuyeyo, ubu bageze ku 12,000 bashaka gutaha. Biyandikisha kugushaka kwabo, natwe nka leta icyo dukora no kubashigikira ku ngingo bafashe nk'uko amategeko mpuzamakungu abidusaba. Ivyo mu Burundi, umukuru w'icyo gihugu igihe yari kumwe na mugenzi we perezida wacu yaravuze ko amahoro ahari kandi yaramwijeje ko yiteguriye kubakira kugira ngo bubake igihugu cyabo. Na mugenzanje w'intore ya gati mu gihugu yanambwiye ko imyiteguro yaheze yo kubakira. Ubu rero twizeye ko bazotangura gutahukanwa itariki 7 z'uku kwezi kw'icenda. Aho ndizeye ko nabasigaye bazoca biyandikisha.
Hata ile kasi ya kujiandikisha itaongezeka zaidi.
Uwo mushikiranganji arahakana yivuye inyuma ko igihugu ciwe kitazo kwigera cirukana impunzi kira noneho n'ubu harabakihari nk'uko bivuga, habe n'abandi babandanya kwakirwa bahunze baba bava mu Burundi canke ahandi.
Wakidhani Tanzania inataka kuwatoa wakimbizi wa Burundi kwa nguvu. La hasha.
Abibaza ko leta ya Tanzania ishaka gukoresha nguvu mu kwirukana impunzi z'Abarundi, sivyo na gato. Ibintu biruko. Inyuma yaho umukuru w'igihugu cy'u Burundi abahamagariye ngo batahuke mu gihugu cy'amavukiro kuko amahoro yagarutse, abandi nanje narabibarije mbere baremera ko bivuganye n'imiryango yabo basize iwabo, nabo bakababwira ko hari amahoro. Abandi ni nk'abarimyi bishakira gusubira kurima, baciye bitaba rero ako kamo maze biyandikisha ku bwinshi kugushaka kwabo. Nitubone ingene twebwe nka leta twakoresha ingufu ngo tubabuze kwitahira kandi babishaka. N'umukuru w'igihugu yadutwenga kanatangara ingene tumuburiza abanyagihugu gutaha kandi bitabye akamukiwe.
Na yeye ametoa wito na wananchi wake wameitikia, wamejiandikisha.
Ku Rwanda rwa leta y'u Burundi, umushikiranganji w'intore y'agati mu gihugu yitabye iyo nama, yemeye ko igihugu ciwe citeguye kwakira abanyagihugu baco. Pascal Barandagiye yibukije ko kuva kera leta yamyishaka ko bahunguka bakaja kubaka igihugu cabo. Barandagiye arahumuriza ko atangorane n'imwe impunzi zihungutse zizogira kandi ko n'amatungo yabo acunzwe neza nk'uko umukuru w'igihugu cy'u Burundi yabihimirije abajeje intwaro n'umutekano. Leta y'u Burundi ivuga kandi ko nibibanza bazoshikiramwo imbere yo kubajanwa mu mihana yabo vyamaze gutegurwa, eka mbere n'imfashanyo za mbere bazohabwa. Barandagiye yibukije ko atari impunzi za mbere zizo bazitahutse kuko hari n'abandi bari bamaze gutaha baba bavuye muri Tanzania, mu Buganda, hamwe no muri Congo. Amakuru dukura mikambi y'impunzi yanduta nayo atumenyesha ko ishyirahamwe HCR ryamaze kumanika urutonde rw'intara zizotangurirwako. Izo nazo ni Gisagara cha Bujumbura, intara ya Bujumbura Rural, intara ya Makamba, hamwe n'intara ya Ruyigi. Aho ni naho havuye igice kinini c'impunzi zahungiye muri Tanzania. Naho biruko hari bamwe mu mpunzi twavuganye mu minsi heze abambere batanguye kwiyandikisha ngo batahukanwe, bavuga ko batiteguriye gutahuka vuba. Unumwe muri bo
jewe ushaka gutaha kuko jewe cyo nahunze ntikirahera, nahunze umutekano mubi n'umutekano muke hamwe n'intwaro mbi. Ije rero ntibirahera, cyo sinahunze ubukene, sinahunze inzara, n'ubu ntahana ku nguvaka ntahana yopfuma anyicama bakantwara ikiziga.
Iyo kambi ya Nduta nirimwo abamaze kwiyandikisha benshi bashaka gutahuka. Hamaze kwiyandikisha hafi bihumbi 15 mu gihe hariyo impunzi zirenga ibihumbi 126. Igihugu cha Tanzania nico kirimwo impunzi z'abarundi nyinshi zirenga ibihumbi 277 zikaba ziri mu makambi atatu. Pye Clavenio Nkuru yarusha ku bw'ijwi rya Amerika.
Ino nkuru mushobora gusubira kumviriza kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Mukanya isase ni kiganiro c'amagara y'abantu. Kuri uno munsi rero mu vyerekeye kubungabunga amagara yacu turagaruka ku ngwara ya malaria igisibije mu kambi ya Mahama iri mu gihugu c'u Rwanda. Ni Desire Hatungimana kuri ijwi rya Amerika mu Rwanda yaduteguriye ikiganiro c'uno munsi.
Ingwara ya malaria ni ingwara iri mu zica abantu benshi hano muri Afrika na cyane cyane muri Afrika iri munsi ya Sahara. Iyo ngwara ntitoranya umuto canke ukuze ariko yivuwe kare irakira. Muganga Sirilo nta umpagaze aratubwira bimwe mu bimenyetso biyiranga n'ingene babitandukanya kugira bamenye koko ku muntu yafashwe.
Ibimenyetso bihari ni cyane cyane umuriro hanyuma umuntu akakajugumira ntagire akayabagu. Ariko ibyo bimenyetso rero birashobora kuba bisangiye n'ibindi ariko naho nyine cyane cyane akamenyeka n'umutwe. Ni ibyo bimenyetso novuga ahanini bisanzwe bihari mu gihe cy'urwaye malaria.
Umuntu abibonye rero icyihutirwa ni iki?
Umuntu abibonye ibyo bimenyetso yoje kwa muganga kuko kwa muganga niho baheze bakamenya yuko umuntu agwaye malaria kuko malaria mu isanzwe tubitoro bwoko bubiri. Novuga turaba mu mashini bita microscope cyangwa tukoresha igipimo cyihuta ico bita test rapid. Hanyuma rero muri cyo gihe turaheza tukabona yuko gwaye malaria kuko mu isanzwe ibyo nibyo OMS itubwira ko duteze gukurikiza uko kuntu kugira ngo tubone ko umuntu agwaye malaria. Nayo ubundi byo kuvura kubera wibajije ko afite ibyo bimenyetso gusa mu isanzwe ibyo ntibishika kenshi kuko ari nawe usanga wihenze ukavura ibitari byo.
Muganga ntawo magaze amenyesha ko iyo ngwara vyoroshye kuyikingira navyo bikaba bishobora gukogwa mu buryo butandukanye hamwe n'umukena tovuga ngo yabuze ukuntu yikingira.
Ko gukinga nabo ku bwoko bubiri ni gukoresha imisegetera irimo umuti urama ibintu twita moticere imprégné adure durable. Iyo rero iraheza igafasha cyane igihe cyose bayiryamyemo kuko murazi yuko imibu yikinga cyane cyane ahantu hari ibizi ahantu hari agahumbezi uyu musegetera heze gafasha cyane.
Mu ikambi ya Mahama aho iyo ngwara ari iz'imbere mu ngwara zikarira impunzi hari abamenyesha ko bafata imiti rimwe cyane kabiri ariko ntibakire kandi bakemeza ko baba bayifashe uko muganga yabibategetse. Muganga Siro ntawo magaze amenyesha ko kenshi abantu babesha ngo imiti bayifashe neza kandi atari byo aico gituma hari habi imiti atacimarira.
Ahanini arakubwira ko yayifashe ari ugasanga iyo miti yayisangiye n'ubundi. Rero umaze kuyisangira n'ubundi kire niheza ngo bikwiye. Canke ugasanga yarayifashe hanyuma kayogwa kiri imwe canke zibiri aho muri ico gihe ntuvuga ngo afashe umuti neza. Rero biraheza bikatugora neza kugira ngo tumenye yuko na cyane cyane abantu baba batakurikiranye neza kwa muganga ngo tumenye yuko yabaye resistance canke itabaye.
Muganga ntaho magaze aremeza ko ubuzima bubi abantu baba bayemwo butuma bafungura nabi bishobora gutuma imiti isendwa kuko muri ico gihe umubiri utakaza ingufu zo kwigwanira.
Murazi yuko gufungura ari byo bifasha kugira ngo umubiri wigwanire. Iyo rero umubiri udafise abasirikare bakwiye kubera ataba yafunguye neza ni ukuvuga ko indwara yose aja kugwara iraheza ikamusinzikaza gusumba umwe yarafisanga afise ubuzima bumeze neza. Nacyo gituma kumubona nabo bwimigwe ibiri ya mbere y'abana afise imyaka itarenga 5 n'abagore babibungenze murumva cyane yuko nabo bari muri iyo migwi ya yo vulnerability. Rero nabo bantu bandi basanzwe atari muri ibi binavuze n'abantu kuvuga barya nabi abantu bagenda no mugira basida abo nabo nyine bari mu migwi ihambaye ituma iyagwaye indwara yera yose imusinzikaza. Nacho gituma umuti wa mbere wari uko boronka ibyo bajye bagira amagara meza akaja kugwara iyo ngwara ya malaria mugabo atsanzwe afise ubuzima bwegeranye bumeze neza.
Iyo ngwara ya malaria irava no kwisukurike nk'uko muganga Siro ntawo magaza bimenyesha. Mu kuyirinda asaba abantu gukura ibidengeri by'amazi canka amashamba abayegereye aho baba kuko ari imibu yinyegeza ikanaharondokera ahari abantu benshi nko mu mashuri canke mu makambi y'impunzi bovyitwararika cyane kuko bimaze kuboneka ko haba gusigana ugasanga isuku ntirishemeye ya mibu igakironka imenera.
Harakoze Desire Hatungimana kuri iyo nkuru ya duteguri akabino ngaha duce dusozere ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi incuti bakunzi mwari kumwe natwe tubashimire Etienne na Hazwi na Innocent Kimenyi mwari kumwe tuyifurize kuranirwa mu banyu no mu byanyu.